ubukene bw'itoroco mu bwoko bwa essence bumaze ameza 3 yose bwibonekeza intara ya Rumonge mu manuko bushuburengero isanzwe kwagwamwa urucuruzwa cyane kubera ikunkengera y'ikiyaga Tanganyika n'imigwa mikuru ya politike n'iy'ubutunzi igitega na Bujumbura niyo yibonekeza kurusha ubukene ariko no mu zindi ntara haravuga ubukene bwa essence nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika mu kirundo na ngozi mu buraruko wabivuga hatibagiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushuburuseruko mu kirundo na Muyinga mu masoko yacu akora ku bitaro bitandukanye yatashimye ku mwidondoro wayo uje habona yatubwiye ko muri zindwi zibiri ziheze harabagwayi bashengeye bitewe n'ikena gitoro kubera za ruseha ni hata bitoro zigira akenshi abana n'abakenyezi bibungenze barakunda kwitaba imana bitewe n'uko bataronka uburyo bwo gushika ku bitaro bikuru by'intara birababaje ibyo tubona niko bashikiriza mu ntaya makamba mu manuko ho muri imisi nta nimajya essence riharangwa igitoro cy'isengo kirabonetse kimara umwanya urumera nk'uko bimenyeshwa n'abahaba bamwe mu bafite igipeze kuri abana bakoresha imashini z'ubusi yabidogera abategetsi b'iyo ntara kubona barabujije abatwara igitoro mu mabido bavuga ko kizira kikazirizwa gushira essence mu mabido kandi kuyikene yabwirizwa kuzana icyuma ciwe kayinywera kuri station mutubwire namwe ingene tuzoterura ubwato bukava mu kiyaga canke imashini isya bikaza kunywa igitoro abategetsi barakwiye korosha ibintu niko bidoga bamwe magendesha amapikipiki imiduga na za tukutuku z'amapine atatu byunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo
umugore wanjye ntafungura
na kamara maza kuko nkaje nahashyitse kuva isaha zitanu ubu ukabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yadutunze umuryango mu gushyika nk'izi saha ntararo wica wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango aha turi mu kajembegete ntawolabwa nta n'uwogera n'icyo
kazi gasa n'akahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko
twebwe amatare n'abanyagihugu birabashikira babice bibagora kuyungurutsa
igitoro murumenga ni ndase kweri kuko umuntu arahagarara nk'amasaha nk'atanu yose atararo urumenga ni hatare ku buzima bwa nyine banzaniye ingaruka none yashyira ntonze inzi ko ngiye kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri sitasiyo sindonke
bifite byinshi byica isaha zo gufungura zageze sindaronka n'igihumbi cyo kurya icya kabiri bene ibyuma baba badusaba amaveresema amabirese amatuza kuronka
umushinganje w'amasoko ntanga nguvu aremeza ko ari ubukene bw'igitoro Ibrahim Wizeye asigura ko buterwa n'uko igihugu chance kuduza ibiciro kandi ku isoko mpuzamakungu byaraduze aha yayatumwe ko n'abakenguza amateka ku bakano heze
aho nyine ndi muri Tanzania ngira n'indi etude kuya mega muri Tanzania ubwo sivyo bigiriye reka ndabe mu Rwanda naho j'envoye mon chauffeur kubaza umushoferi w'uministre Rwanda kwari kumwe muri iyo nama mbariza mu Rwanda byifashe gute iritsiro mu Rwanda ni 188 essence mazutu ni 448 3,5 biturna autour ya 3,900 mazutu biturna autour yayo nk'ubu ndafise pressure ngo tudugiriza strictire les importateurs wewe nta kindi araba ndugiriza pourquoi parce que au niveau mpuza makucaduze
wizaje rw'ubushikanganje burabe igitoro yemeza ko igihugu gitakaza miliyaridi ya 3 yose ku kwezi kubera ramatagisi cyahevye
ugacomba muri Tanzania kandi ariyo hagufi y'inya igitoro kirazimbye byumvikana ntacyo tutariko turakora kugira bene igihugu borohegwe je vous apprends que dufise amapoint amamwe twahevye ku mataxe du par mois ubu ndiko ndavuga turiko duhomba 3 billion par mois gire igitoro kigume kikiri kwa ya prix à la pompe i Bujumbura beje harabibaza ati co tuma kija kuri iyo prix nkijya a ge muri Tanzania mugabo kikaboneka bakibagirwa yuko gishobora gutuma d'autres produits tributaires ku gitoro zose ziduga gushika ku biharage gushika ku munyu gushika ku ma déplacement mubona n'ibiyeri umwana yibona agisomye azodoza ikiyo cy'ibiharage
ubundi hari amafaranga yagenewe kugura igitoro cy'intega bizoza kirikorwa ko mu gihe cya Kenya ubirigaga birera nk'uko umushikanganje abyemeza
ahisonga sevre twari dusanzwe dufise amareservoir y'igitoro nk'uko kandi tuyafise i Bujumbura nta gitoro dufise ntabwo amareservoir tuvuga nta yahari ariko turiko turi gukuntu tukonstitue effectivement le stock stratégique y'igitoro ngaha ubuntu wabwira yuko le stock carrément ishobora kuba yarahezi
ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa kugera ku mafaranga 2,000 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu mijyi ya Bujumbura na Gitega mu nkengera zaho ingenzi za bw'ijwi rya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadugijwe hagati y'amajana 3 n'igihumbi bamwe mu bacuruzi igitoro batashimye ko mwidondoro wabo uje habona bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro canke yo kutayahabwa ku gihe ni banki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.